kubwe parseme ishirahamwe ry'abahinga mu by'ubutunzi igihugu kirakeneye ubushakashatsi bwerekana ingene ubutunzi bwifashe hamwe n'ibisata igihugu cyoshimikira ko mu kugwiza umwimbu maze ubutunzi bukisununura. Umuhinga Faustin Ndikumana mu kiganiro hajya bamenyesha makuru ibujumbura kuri uyu wa gatanu yemeza ko hamwe leta idafashe nkankama ico kibazo ubutunzi bushobora gusubira inyuma gushika naho abakozi ba leta batagihembwa.
Uyu tunganye inama rukukoma ikwiye kwiga iby'ubutunzi atakucisha hirya twarabye iby'ubutunzi ngene vyifashe adene dufise igituma dufise ikibanza ca nyuma ijanye n'intwari ibereye muri iki gihugu kandi tukiga gukoresha ibi bipimo by'ubutunzi nk'uko abandi bakora n'ahandi n'ubukene n'ibyo by'ubutunzi nuko turavye umwe wa mugambi wihuta wa plan d'action prioritaire wo kuva mu 2018 gushika mu 2022 ubu tugeze mu 2021 mbere ko twavuga yuko muri uwo mugambi umwimbu ku munyagihugu uzaba warenze amadorari amajana indwi ico gihe akaba wari munsi y'amadorari amajana atatu none ubu tugezehe bijya by'ubukene todopuve tugezehe.
Warongoye parsem hamagarira inzego zitandukanye kwitaho ineza y'igihugu mu gucungera neza ubutunzi n'intwari bereje. Afatira karorero mu ngendo umukuru w'igihugu amaze iminsi agira agasiga kuya abayobozi batwara ibisata bitandukanye canke agasubizaho imigambi yari yaradindiye. Uturorero twagufi mu ntango z'uko kwezi umukuru w'igihugu yakuye mu mabanga umuyobozi w'ikigo kigenzura ibyangombwa by'imodokari Otraco. Ku munsi wa mungu naho umukuru w'igihugu yaragabishije umugambi utanga amazi muri komine Giheta mu ntara ya Gitega ko utakurikije amasezerano. Kuri Faustin Ndikumana biratangaje ko ayo makosa abonwa n'umukuru w'igihugu kandi afise abamuserukira.
Tuko turabonaho umukuru w'igihugu ari waza kubona ubwa mbere ko mu komine kanaka ibikorwa bya yangamita gikomo byategeza gukomo ukwimbirana n'ama inspection ko yandakora iki ubugenzi bw'amasoko ya leta bwakora iki babura amatari baya makomine bari hehe mukuru abinyene bijirikiraja mu ngiro babiraba guti yuko amahera yasohotse mu mukega cya leta mu gatari karashikira ihangiro yategeza gushikira muri Otraco bakenda kubona instruction n'ayo leta yabirikira kuri kibuga itanga amaraporo ntibatanga imwe kuko ari kubahembwa amahera y'abanyagihugu ata nyungu valeur ajoutée iriko iraza muri imigambi ireta shasha nko zivuga ati tuzamura ubutunzi bw'igihugu dutsimbataze intwaro ibereye.
Iki kigo cy'ubutunzi kirakebura no kuvyerekeye ubunyonyezi bw'amatungo ya leta. Aha kirashima ko umukuru w'igihugu yanafashe ingingo yo guhagarika amasosiyete yose yimba ubutare kubera ubwo bunyonyezi. Abagwanya biturire nk'ishirame Oricom rirashima iyo ngendo. Gabriel Ofyiri atware Oricom kuri mikro y'ijwi ry'Amerika arashigikiye icyumviro c'inama rukokoma y'ubutunzi. Kubwiwe yokemura n'ikibazo c'ubunyonyezi mu itango ry'amasoko ya leta. Rofyiri aributsa amadosiye icy'amarongoye riheruka gukora ko amatohoza.
Inzahabu zishoka ni nyinshi cyane zitirigwa Burundi bwa amafaranga yacaja ntawuziya ahariho. Ibi byo gutanga ama pasiporo impapuro z'inzira no mu masoko yo mu butare batanga amafaranga kandi nahone agaca yigira mu mifuko y'abantu ntiyigira ja kuri konti generale de tresor casterite wolframite ibi bijanye na terrar corta na nikere usanga leta n'abanyagihugu atanakimwe bahanoba ari ibintu bitungisha abantu gusa. Dushimira umukuru w'igihugu kubona yafashe ingingo yo kubihagarika kugira ngo abasuma batuzwe batebomoke.
Yaba batwara parseme canke Oricom baremeza ko igihugu cari gifise ibisata vyoduza ubutunzi hamwe habayeho ugushaka kwa politike koherekezwa n'ibihano bikarishe ku banyonora amatungo ya leta. Gushika ubu ntaco leta irashikiriza kuri ico cifuzo c'abahinga mu vy'ubutunzi. Ico bikoze itariki imwe ku kwezi kw'indwi umukuru w'igihugu yihaje ihangiro kwabwirizwa kugwanya abanyonora amatungo ya leta bose bagashengezwa imbere y'ubutungane. Yihaye umwaka umwe kugira ngo ubutunzi buzube bwisononoye ico yise ko umuntu wose uronka icurya umufuko nawo ukaronka amafaranga. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.